imumba ni radio isi ya Ameriki bugiri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutse mugenzi wacu arabisi bigira imana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi
urakoze Fidel turahera ha muri leta z'umwe za Amerika Amerika jo ku munsi wa kabiri yarafatiye ibihano bishasha bamwe mu bategetsi ba Irani barenga 10 hamwe n'amashira hamwe bagirizwa guhungabanya bikomeye agateka kazi na muntu bibihano bitumbereye abahoteye abari mu myirekano abahoteye abatavuga rumwe na leta hamwe n'amabohero arimwo abanyororo baborezwa igufa haruhande ya Irani ubushikiranganji bw'ikigega bwarashize kandi abategetsi ba Siriya batari bake ku rugo rutonde rwirabura nabo bagirizwa guhohotera abanyepolitike hamwe no gukoresha ubumara bwa gaze mu bitero bagaba ku banyagihugu uwundi yahanywe n'umukuru w'iperereza ry'igisirikare cya Uganda iperereza rongoye riregwa kuba ryarakubaguye bikomeye abantu ryafashe nibahura ubwenegihugu bwabo hamwe n'imyemerere yabo ya politike ibi bihano bifashwe imbere y'inama kuri demokarasi igiye kubera ha muri Amerika muri iyi ndwi muri Amerika kandi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarabwiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ko Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya bicuditse batewe impungenge bikomeye ku bwinshi bw'abasirikare b'Uburusiya bari ku rubibe na Ukraine hari mu nama abo bategetsi bagiranye ejo bakoresheje ubuhinga bwa video Presidency ya Amerika White House yavuze kandi ko batazohengeshanya gufata ibihano ruhasha mu by'ubutunzi mu gihe Urusiya gotera Ukraine Presidency ya Amerika yavuze kandi ko abo bategetsi baganiriye bemeranya ku isi ikeneye umutekano n'amahoro hatibagiwe no kuvuga ku bitero mu buhinga bwa none biva mu Burusiya bitegwa aha muri Amerika abategetsi ba Amerika bakeka ko Ukraine ishobora kuzoterwa mu ntango za 2022 ibiganiro byo kunagura amasezerano ya nikleere amakungu yumvikanye na Iran mu 2015 birasubira gutangura ejo ku munsi wa kane urongoye intumwa za Iran muri ibyo biganiro yabeshikirije ejo ku munsi wa kabiri mu rugendo arimwo i Moscow mu Burusiya ibiganiro byari byasubiye gutangura ku itariki ya 29 z'ukwezi kw'11 inyuma y'amezi 5 byarahagaze ariko ba diplomate baremeranije ku munsi wa gatanu kuja mu buruhuko kugira intumwa zisubire kubonana n'ibihugu byabatumye mu Bufaransa ukekwa kuba ari we yishe umumenyeshamakuru yamuka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi yarafatiwe ku kibuga cy'indege Charles de Gaulle hanze y'umugwa mukuru Paris ejo ku munsi wa kabiri aya makuru yatanzwe n'ubutungane igipolisi hamwe n'abakorera kuri icyo kibuga cy'indege Khashoggi yaba muri Amerika yishwa ciwe ibihimba by'umubiri muri konsira ya Arabia Saudite i Istanbul wafashwe azwi ku izina rya Khaled Aed al-Utaibi yahoze mu bacungera umutekano ku kirimba cy'umwami wa Arabia Saudite nk'uko amakuru ava mu gipolisi cy'Ubufaransa abivuga abategetsi b'Ubufaransa bavuga ko akiri kare kwemeza nimba agiye guca arungikwa vuba muri Turukiya mu gisata cy'impunzi umukuru w'igisata cyabonekijejwe impunzi Filippo Grandi aragabisha ko ashobora kuboneka impunzi nyinshi zihungira hagati mu gihugu no hanze ya Afghanistan mu gihe icyo gihugu kitofashwa mu by'ubutunzi Grandi avuga ko ibyo bishobora kutaba mu gihe amakungu yokora yihuta mu gufasha kugira ubutunzi bwa Afghanistan busubire kunagurwa kandi n'imfashanyo z'amafaranga zisubire kwinjira mu gihugu avuga ko ubutunzi bw'igihugu bwasubiye hasi cyane kuva aba Taliban bagarukiye ku butegetsi amakungu agaca abukurako amaboko
urakoze arayisi bigira imana kudushikiriza ayo makuru abanyororo barenga 38 baraguye mu muriro wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa mbere uca ari kuwa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega riri ku ngwa mukuru wa politike y'u Burundi.
Turi abo bantu 15 bari bafunzwe 38 bose bitabye Imana, 12 bitabye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bavundana bakabona basohoka.
Uyu ni Vice Perezida w'u Burundi Prosper Bazombanze. Mu Rwanda hari abanyagihugu bo muri sektori zitandukanye zo mu karere ka Bugesera basaba kubugururira amavuriro yaragenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batabanje gukora ingendo ndende. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo kuwa kane azogira inama yerekeye demokrasi izohuza abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi umuriro waradutse mu ijoro ryo kuwa mbere buca ari kuwa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega riri ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Abarongoye iryo bohero bemeza ko bataramenya icyateye uwo muriro. Ibindi kuri inkuru na Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru ya mbere yuko ibohero rikuru rya Gitega ryahiye ryatanzwe na bamwe mu banyororo babwiye Ijwi rya Amerika ko umuriro wadutse kuva nk'isaha 10 mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu banyororo batangarije Ijwi rya Amerika ko iryo bohero rigizwe n'ibice birenga 5 byose ryahiye kiretse ku ruhande rw'abakenyezi. Umwe muri bo yagize ati nta kintu na kimwe twasohoye, impuzu, ibyo kurya, ibyo kwifuka, imatera n'ibindi byahiye. Hakiyongera ko rero abantu benshi bapfuye. Icegera cy'umukuru w'igihugu yagiye kubagarukira ko yajanye n'abashikiranganje 4 w'ubutungane w'amagara y'abantu w'intwaro yo gate mu gihugu n'uwo gushigikirana. Icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyeshamakuru igitigiri cy'abahasize ubuzima.
Turi abo bantu 15 bari bafunzwe, 38 bose bitabye Imana, 12 bitabye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bavundana bakabona basohoka. Hanyuma 26 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane rwose. Ama kandi 69 bakomeretse cyane. Muri abo rero 34 bari ngaha ku bitaro bikuru by'Igitega baciye baza kuvurirwaho.
Naho biruko amakuru ava mu bitaro bikuru by'intara ya Gitega akemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare yagiye gutabara abanyororo. Avuga ko abahasize ubuzima barenga 50 kandi ko icyo gitegiri gishobora kurenga cyane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero. Icyo bikoze Bazombanza yavuze n'icyo amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro Leta icayemera kuvuza abakomeretse no gushingura n'iteka abita Imana.
Sida nta n'ikindi cyavuye ko mu matohoza ikakurikiranwa. Biragaragara yuko byavuye kuri twa tumwe twita installation anarchique bagenda bakwega umajyana akasingi we wenda cyane hirya no hino kubera ashaka izo telefone cyangwa iyo dutara hirya no hino. Ama n'inzu mani zari zizavuba cyane. Ama yo cyo gisita keza kiyaduka hacaduka harasha cyane rwose hatakombera. Nubwo byashyize mu ijoro twakengurutse kuko uraze abantu 15 babunganiye ngaho ibintu bikadukijeho gitumbuka tega zikaba izo mwumvise hariho umwanya wo gukengurutsa umukama kuko byashobora kuba bigusumba.
Aha bamwe mu banyororo bemereye Ijwi rya Amerika ku gutabara kwatevye kuko haheze amasaha arenga 2 ataka imodoka kizimya umuriro bita kizimyamwoto kirahashika. Kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere yuko iryo bohero risha muri sentare ya Gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike hari habaye ubusuma bw'amadosi arenga 1000 harimwo n'ay'abanyororo. Umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona yari yavuze ko ubwo busuma buteye amakenga kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo ukuri kuja habona. Umwe mu banyororo barokotse yatwiganiye ko n'igice kibikwamo amadosiye hamwe n'ibitabo byanditsemo abafunzwe mu ibohero rya Gitega cyahiye. Maitre Janje Bigirimana atwara ishyirahamwe ryigenga Turuno La Page akaba no mu runani rw'abashingwamanza Kavib yabwiye Ijwi rya Amerika ko ivyo bintu bibiri bishobora kuba bifitaniye isano. Uwari no mu baharanira agateka k'abafunzwe abona ko akwiye kuba amatohoza yihuta yigenga
mugabo ukuntu vyabereye mu kibanza kimwe ni kuvuga ku mugwa mukuru wa politike bikaba ari ibintu byose bijanye n'ubutungane nubwo iyo sentara atari yo isanzwe yiga amadosiye kumbure yose y'abanyororo ntawe reka kugira amakenga yuko nayo madosiye ashobora kuba afitaniye isano nimba kumbure hatarimwo ivyabaye kugira ngo bihuvye kumbura amatohoza yoba kubindi kuba bahiye bagatokombera atagitabara vyerekana yuko hari hagahaze mu bijanye n'ingene amabohero y'u Burundi acungerewe shanke yubatswe
iri bohero ni naryo rifungiwemo bamwe mu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu baheruka gukatirwa gufungwa imyaka irenga mirongo ibiri ubuyobozi bukuru bw'ibohero rikuru rya Gitega ryayiye bumenyesha ko ryarimo abanyororo barenga igihumbi n'amajana atanu na mirongo itatu gushika uyu munsi abaharanira agateka k'abanyororo bemeza ko ubwo bwinshi burenze urugero kuko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajanicenda na mirongo ibiri na gatandatu ryari rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe batarenga amajana ane. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave.
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda hari abanyagihugu bo muri sekitori zitandukanye zo mu karere ka Bugesera basaba kubugururira amavuriro yaragenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batabanje gukora ingendo ndende. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko kuba amavuriro bakoresha yarugaye imiryango byabagize ko ingaruka zikomeye kurushiriza. Nido nido kuri iyi nkuru na Eric Bagire Ubusa.
Ubwo radio Ijwi rya Amerika yageraga mu mirenge ya Rweru na Gashora mu tugari twa Nemba na Kabuye yo mu karere ka Bugesera yahasanze amavuriro y'ibanze cyangwa poste de sante yubatswe mu rwego rwo korohereza abayaturiye bakabonera ubuvuzi hafi yabo. Igihabanye n'ibyo ayo mavuriro bo yafunze imiryango. Uyu mubyeyi Ijwi rya Amerika yamusanze mu kagari ka Nemba hafi y'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi aturiye ivuriro ryo mu kagari ka Nemba ariko kubera naryo ryafunze imiryango biramusaba gukora urugendo ajya gushaka ubuvuzi kubera nta bwisungane umuryango wose wabashije kubona uyu muryango wabuze ayucira nayumira.
Ubu nyine njyaho ndarembye cyane ariko nyine nta mituweli mfite bitewe na rino zuba twarahinze turihinga bashyize mu rwiciro ntakwiriye rwa gatatu rwamezeho mfite ikibazo rwose cyo kuvuba umeze nabi ubwo nandi mu kubana wenda ndamutse ntapfuye nashakisha ukuntu nguzaguza nashakisha nkareba ukuntu natanga mituweli.
Uyu mubyeyi uvugana agahinda kavanze n'intege nkeya akavuga ko muri ibi bihivuriro ryabafashaga rifunze iyo umubyeyi yafashwe n'ibise mu gicuku biba ari ibindi bindi
ninjoro nyine wenda ufashwe n'inda kiba ari ikintu noneho kiba kigoranye gikomeye kujya kubyutsa umuntu ngo akujyane nzangwa ubwo nyine biba ari ibintu bikomeye bidafite ibihumbi bitatu ntabwo wajya kubyutsa umuntu risasa barakoresha n'imisozi abarurira nawe nta nyungu bafitemo.
Abaturage gusa basanzwe bavuga ko kubona ubuvuzi bwa hafi bikibabereye ihurizo rikomeye ahubwo n'abajyanama b'ubuzima ubutegetsi bwabashyiriyeho nabo ubwabo barabishimangira. Uyu ni umujyanama w'ubuzima mu murenge wa Rweru mu kagari ka Nemba hamwe mu haboneka ivuriro ry'ibanze rifunze.
Biratubangamiye none se umubyeyi nafashwe n'igise ni ugushaka moto haba ninjoro twivuriza hariya ku Rweru byibuze ninjoro ni ibihumbi bitatu kuri moto nk'ubu ngubu malariya cyakora cyohoho umujyanama w'ubuzima aravura agufatira tederi yabona positive akabona kwatenze
muri ibi hahubatse amavuriro yibanze mu mugambi wo gufasha abayaturiye kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye gukora ingendo abajyanama b'ubuzima nabo igihe babaye ngombwa ko bajya muri gahunda zo gukangurira abaturage ubuvuzi bw'ibanze baburaho kwikinga
no gutanga ibyo binini muri kampanye by'inzoka kwagiye kubitanga hariya dukorera hanze kubera yuko agize gutehafunze tubabaje semeze bitatubaza mudugudu mufunguzo baziramutse ku murenge ariko nk'ubwo ngubwo byagenze gutyo dukorera nka site hariya cyangwa tugakorera hano mu mudugudu tukajya nk'ahantu mu giti tugahamagara ababyeyi bakaza tugakorera abana
munsi y'igiti
biraho nyine kubera ko tudafite aho dukorera nyine kwa muganga hadahana.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva no kwitegereza iby'iki kibazo ryahamagaye bwana Richard Mutabazi meya w'akarere ka Bugesera ariko niyitabye mu nshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone y'ingendanwa. Meya Mutabazi yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi ariko ntacyo yasubije kubazo twifuzaga kumubaza kuri aya mavuriro. Ku ruhande rw'umurenge wa Rwerubo bemerejwe rya Amerika ko ikibazo cyo kutagira ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage inemba bakizi kandi ko gishobora gukemuka mu bihe bya vuba. Bwana Gaspar Gasirabo n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Rweru.
Akoreraga uwigenga umuganda wigenga agahiye serivisi abaturage kugira ngo we kwirwa bajya kuri centre de sante mu minsi ishize rero yarasezeye ko hari gushaka undi wamusimbura.
Murateganya ko ikibazo gishobora kuzaba cyakemutse ryari? Ku rundi ruhande rubandaho bagakomeza kugaragaza ko banyotewe no kubona ubuvuzi bubegereye.
Turibuza ko badukingura ivuro ni ukuri nkange urugero ndwaye n'umugongo n'iki wajya bakaguca ibihumbi 2 ariko ukabifatira hano hafi ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha kuko nk'ubuzima bwaha buragoye amazi ni ukugure buri kimwe cyose kandi aho tugera dupfa gasa ni ukuri.
Icyifuzo rero dufitiye ni uko badukingurira tukajya twivuriza hafi ikindi nanone bakareba uburyo mitiwere bajya baduha utunini tugaragara. Ku mwaka urashize kandi uko turemye amanama tukabwira abayobozi mudukorere ubuvugizi mudushakire bakatubwira yego biraza ariko twarategereje nyine ni uko twarakiye.
Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ukwegereza umuturage ibikorwa remezo hafi hashoboka. Amakuru twakuye ahubatse aya mavuriro aravuga ko yakoreshwaga n'abikorera ku giti cyabo ariko inyubako atari izabo na cyane ko ari inyubako zubatswe ku nkunga y'ubudehe mu mwaka w'2018-2019. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitewe n'igihe izi nyubako zimaze zidakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze zatangiye kwangirika nk'ubwiherero bwazo hari aho biboneka ko inzugi zagiye zibaduka. Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Tugushimire Eric. Mu Burundi umugambi utavuga rumwe na Leta CNL uvuga ko abanywanyi babo barenga 200 bahagaritswe barapfungwa kuva hagiyeho Leta nshasha ya President Evariste Ndayishimiye. Ero jurika neza niyo nkuru dufitiye ari Nairobi muri Kenya.
Mu kiganiro cyihariye n'ijwi rya Amerika Gatondwa yemeza ko urwego rwa politiki mu Burundi rwugaye amenyesha ko abatware nka bose kuva mu mazone ugaca mu makomine intara n'ubushikanganje butandukanye hatibagiwe ibindi bisata bya Leta baturuka mu mugambwe umwe gusa ari wose ndetse FDD uri ku butegetsi abazwa no kubona ingingo zose zifatwa atabunda gishwe inama atari ndetse FDD gusa. Rwasa yemeza ko hatari hake mu gihugu umugambwe wiwe uburabuzwa n'abajejwe intwaro babuza gukora ibikorwa wemerewe n'amategeko. Ikimutangaza kurusha n'ukuntu atanga ingo n'imwe yisungwa kandi atansigura zitangwa yose nere ibujijwe ibikorwa. Umukuru mugambwe Senere yemeza ko kuva mu kwa gatandatu 2020 abanywanyi biwe barenga 200 bahagaritswe yatamvo abarenga 200 baburirwa irengero hatavuzwe aborezwa igufa. Agatondwa
kuva amatora ya 2020 arangiye agakomye kose birukanka gufata abasenere birukanka gufata abahoze mu gisirikare cya Leta hari abarenga 200 bamaze gufata kuva muri icyo gihe atamitahe hariho abarenga 200 bamaze guhasiga ubuzima n'ababuzwa irengero. Mugabe ikibabaje ni ukumenga hariho abantu barengeye amategeko ugasanga abantu barafashwe baragiye bajanye muri documentation barahondaguye abantu no kumugara bakavayo bamugaye rimwe na rimwe kubyagirije bitagira ifatiro. Urashaka kwagiriza nk'umuntu afite imyaka 60 watonze ibigwanisho ntabyo bamufatanye bakora n'abarobera warobera ushaka kuvuga ngo bari hehe ni bande ni ngendo yo kugira ngo umugambwe CNDD FDD ubeho wonyene
rwasasigura ko ibitigiri bishobora kuba ari bike kuko kubwiwe hari raporo zitari nkataronka mugabo avuga ko imirwi ya mutoteza yayizi kuva kera
arabikora ntibabandi nyene nabajejwe iperereza hirya no hino no rwaruka ko umugambwe uri ku butegetsi ni igipolisi mugabo ugasanga kenshi abantu baje kwagirizwa ibintu mu mugambwe se netwe tutarimo umugambwe se netwe bwe nta by'intambara turimo mugabo abantu bose kumva babagiriza ngo biroberi ngo imigwigo y'abagwanyi ngo ibiki nibiki ari nk'abafashwe bafatwa kubera ko baregeranya intererano y'umugambwe ko twaravuze ko dushaka kubaka ingoro y'umugambwe ni ikintu gisanzwe mugabo abantu ngo bari kubatoza amafaranga ngo y'abagwanyi
mu bushikanganje bw'intwara hagati n'umutekano bujejwe imigambwe bavuga ko aya makuru batarayumva ijwi rya Amerika ryanashatse kumenya ikindi imigambwe bivuga ko byegera ihuriro ry'imigambwe mu Burundi Sarisende w'u Burundi yirongoye yatubwiye ko ibi bishikirizwa n'umukuru w'umugambwe Senera aguhuguza
mera nk'utangaye gatoya ihuriro ry'imigambwe ndongoye twebwe ibibazo nk'ibyo ntibinavugwa ubu turi ku kivi abo bantu abatotezi wabafatwa ni bande ko bataza kubivugira mu ihuriro ry'imigambwe nibaza ko boza tugafasha tukabwira iyo leta bavuga bati bafatwa na leta canke bicwa na leta iyo leta tukayibwira urumva rero twebwe ngahagira tutangaza gose yateye akagere urunani nibaza kubona yuko umugambwe wiwe udaseruka mu ihuriro ry'imigambwe ati rero ngume ndondera uko novuga ngume nerekana komba
ariko amashyira hamwe nka IDH be akora amatohoza ku Burundi yase cyahuriza ko na Rwasa kahanate zake yana umushakashatsi mukuru muri IDH
les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions
imibu yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imibu y'abagwanyi aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine mugamba mu ntara ya Bururi ariko hari n'abanywanyi n'imigambwe nka tenere akenshi bahagarikwa cy'amategeko akurikijwe ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa ku bagwanyi
emprisonner et torturer leurs opposants présumés
mu mezi y'ukwezi kw'icyenda mu nama y'akuru y'ibihugu n'amareta i New York Perezida Evariste Ndayishimiye yabeshuje byinshi mu by'inzego ziwe zagirizwa yemeza ko n'imigambwe yose ihabwa ijambo mu ngingo zifatwa Rwasa bavuga ko abyumva nk'umugani
hari naho rero bice binyurana nimba bavuga yuko ibyo bakora baba babyumvikanye n'imigambwe byogenda gute ngo usubire wagirize umugambwe ucanyuriya kuwo uri mu nzira yo guhungabanya umutekano witwaje ibigwanisho mbega abantu baba bagishwa inama n'ingingo hanyuma bakiyumvira kugwana erega kugwana si umunezero kugwana ni kwiyahura barakwiye kwikibuga nimba biyumvira ko abantu bashobora kuja mu ntambara nibakosore ibyo byotuma abantu baja mu ntambara ikebuke impera n'imperuka iki gihugu n'icy'abarundi bose ntibizokwama mwene uko abarundi hazogira igihe bavugatoya
mugambwe sane rusamamuka mwene na Sende Dev de kuba byawe n'umuhari uhorwanira mu ishamba ari wo parupe hutu FNL uburongoye yahoze ari umukuru w'abarwanya ubutegetsi bafashe ibirwanisho yatsinzwe mu matora y'umwaka uheze nk'uko byatangajwe n'umurwiseni utunganya amatora yaronse amajwi 18% ku ijana mu gihe wo bahiganwa ubu ari Perezida Evariste Ndayishimiye yaronse 38% n'ibice 70% nawe sentare yubahize ubwirizwa nshingiro atakuri yamuhaye agatondwa asanu baracemeza ko mu 2020 yibwe ingoma eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umwanya w'ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi
Naramutse neza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 mu 1953 president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dwight David Eisenhower yagejeje ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye ijambo ryamenyekanye cyane ku izina rya Atoms for Peace yasobanuriye isi yose bwa mbere na mbere ko ingufu za nucléaire zishobora gukoreshwa mu buzima bwa gisivili mu kuvuga mu rwego rw'amahoro turarebera hamwe muri make cyane ingaruka n'inkurikizi z'ibyo jambo ikaze mu kiganiro Amerikana mu 1953 hariho intwaro kirimbuzi bombe atomike mu gifaransa 1300 zari mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete z'icyo gihe hari hashize imyaka 8 Amerika ivumbuye bwa mbere na mbere kandi ikoresheje bombe atomike nabwo bwa mbere na mbere ubwo yazirasaga ku mijyi ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani President Eisenhower wari warabaye generali w'inyenyeri 5 mu gisirikare cy'Amerika kugera mu 1948 yarazi neza amabi ya bomba atomiki. Mwijambo rye mu muryango w'abibumbye yaravuze ati,
I feel impelled to speak today in a language that
ni ngombwa kuvuga ku kintu gishyashya. Nkanjye wamaze imyaka myinshi mu mwuga wa gisirikare sinakagombye kukivugaho. Icyo kintu gishya ni intambara y'intwaro kirimo.
That new language is the language of atomic warfare.
President Eisenhower yasobanuye uko amahanga yari yaratangiye kurushanwa gukora intwaro za kirimbuzi n'ububi bwazo. Yatanze ibitekerezo bibiri, kimwe cyo gushyiraho urwego mpuzamahanga rwo kubigenzura, rwaje kuvuka koko mu 1957 rwitwa Agence Internationale de l'Energie Atomique AIEA mu Gifaransa, n'icyo gusangiza isi yose ubuhanga Amerika yari ifite bwa nucléaire mu rwego rw'amahoro aho kubukoresha mu rwego rwo kurimbura imbaga. Yatanze ingero zimwe na zimwe nko kububyaza amashanyarazi, kubukoresha mu buganga no mu buhinzi. President Eisenhower yashoje ijambo rye agira ati,
The United States pledges before you and therefore before the world.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahiriye imbere yanyu n'imbere y'isi yose ko ifite ubushake ndakuka bwo gutanga umusanzu wo kurandura ubwoba buterwa n'intwaro kirimbuzi no kwitanga n'umutima wayo wose n'ubwenge bwayo bwose kugira ngo ubuhanga bw'igitangaza bwo kuvumbura bugirire akamaro ubuzima aho kuba intwaro. Ijwi ry'Amerika. Imigambi ya President Eisenhower yatanze uwuhe murage? Abahanga bemeza ko bitahagaritse isiganwa ryo gukora intwaro kirimbuzi, ahubwo hamwe na hamwe ndetse ari na Amerika ibifitemo uruhare. Dufate ingero ebyiri. Ku rubuga rw'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amateka ya siyanse cyitwa Science History Institute gishamikiye kuri kaminuza ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turahasanga ko Amerika yanze gusangira ubuhanga bwayo n'ibihugu itari ifitiye icyizere, nyamara n'ibyo yizeye byarayitatiye. Ubuhinde nicyo gihugu cya mbere Amerika yahaye ku buhanga bwayo mu 1955 inigisha abanyabwenge b'Abahinde kubukoresha. Hashize imyaka 19 ku itariki ya 18 y'ukwa gatanu 1974, Ubuhinde bwaturikije bomba atomike yabwo ya mbere na mbere bwikoreye. Naho ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turahasanga ko Amerika ariyo yashingiye na Irani fondation ya gahunda yayo ya nucléaire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye ubumenyi Irani hagati y'umwaka w'1957 n'uw'1979. Icyo gihe hari ku butegetsi bw'umwami w'abami Mohamed Reza Pahlavi wari inshuti magara ya Amerika. Ubufatanye bwa Amerika na Irani mu bya nucléaire bwahagaze mu 1979 Mohamed Reza Pahlavi amaze guhirikwa ku butegetsi. Aho kugira ngo Irani ikomeze ikoresha ubuhanga bwa nucléaire mu rwego rw'amahoro, yatangiye kubukoresha mu rwego rwa gisirikare, none na n'ubu ihanganye n'ibihugu by'ibikomerezwa. Nubwo bimeze gutya bwose ariko, imigambi ya President Eisenhower yagize n'akamaro kanini cyane mu buzima bwa gisivili. Yabyaye AIEA mu 1957 n'amasezerano mpuzamahanga ya mbere abuza gukora intwaro kirimbuzi mu 1968. Ubu kandi koko n'ibihugu byinshi ku isi nk'uko mubizi bikoresha ubuhanga bwa nucléaire mu buvuzi, mu buhinzi, mu mashanyarazi no mu zindi nzego zitandukanye z'ubuzima bwa gisivili. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kanyirindi, murakarama.
Nshuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwahisemo gukurikirana radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Tubifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Radiyo nziza y'icyitegererezo, Ijwi rya Amerika. radio yanjye radio yawe.